Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.com ndetse no ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Edirwe mu basuza kandi mbahe ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Aloyzi Bigirima na nanjye ndabaramukije ndabahikaze mu makuru yacu.
Izo nzira natwe twazinyuzemo mwaka w'2023 baratuzitiye programme bakazica, aho batubwiye tujye gukorera meeting tugasanga bamaze kubahindura hageze nk'iminota 15, ariko kubera ubushake bwa rubanda ntabwo byatubujije twebwe kwiyamamaza.
Uwo ni Faustine Twagiramungu wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, avuga ku bibazo bijyanye no kubangamira abakandida biyamamaza.
Inkuru ikivugwa cyane muri Amerika ni itanga imihoho rya Sean Spicer mu mwanya wa sekretari wo kumenyesha amakuru mu biro bya perezida wa Amerika.
Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatakaje miliyoni 750 z'amadolari muri ruswa ivugwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro.
Nayo Nawaz Sharif, mushiranganje wa mbere wa Pakistan, ashobora kuzokurwa muri ayo mabanga mu gihe yo kwagirwa no kurya ibiturire.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, ntimuve ku maradio yanyu.
Imbere yaho ariko twanze tubanze n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike Global Witness rishikiriza ko igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo cyatakaje amafaranga angana n'imiliyoni 750 z'amadolari y'Abanyamerika mu myaka iri hagati ya 2013 na 2015 bivanye n'ibiturire biri mu gisata cyo gucukura ubutare. Iryo shyirahamwe rifise icyicaro i Londres mu Bwongereza, muri raporo ryashikirije rivuga ko ukurya ibiturire, ugutunganya nabi ibijyanye no gutoza amatagisi muri ico gisata, hamwe n'amashirahamwe ya leta ari mu byo gucukura ubutare anyuruza amafaranga, bituma ico gihugu gitakaza ica gatanu c'amafaranga yo kwinjira mu kigega ca leta. Iyo raporo ivuga kandi ko ayo mafaranga menshi aja mu butegetsi bwa perezida Joseph Kabila, uwo ikiringo cyo kurongora igihugu cyarangiye mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze w'2016, kandi bwirizwa nshingiro ry'ico gihugu ntirimwemerera gusubira kwitoza. Hano muri Amerika naho Sean Spicer ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya perezida White House kuva mu masaha ari imbere ntakiri muri ayo mabanga kuko yatanze imihoho. Iyi nkuru dukeza kinyamakuru The New York Times cyandikira aha muri Leta Zunze za Amerika ivuga ko Spicer yatanze imihoho mu gatondo ko kuri uyu munsi wa gatanu. Imvo ngo nuko atanezerejwe nuko Perezida Trump yagenye umugwizatunga wo mu gisagara cya New York azwi ku izina rya Anthony Scaramucci mu kibanza cy'umuyobozi wo mu byo kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Trump. Trump yagenye rero Scaramucci muri ico kibanza kuri munsi wa kane nyene igihe cy'isaha zine z'agatondo. Trump rero akaba yasabye Spicer kudatanga imihoho, ariko Spicer yamubwiye ko kugena uwo mugwizatunga ariko sha rikomeye. Radio ya Amerika, abantu bashika babiri nibo bishwe mu Bugiriki, abandi barenga ijana barakomereka ni nyuma yaho habereye ukunyiganyiga kw'isi mu izinga rya Kos kuri uyu munsi wa gatanu. Abategetsi b'Ubugiriki bavuga ko abo bafuye ari abakerarugendo baturuka mu bihugu bya Turukiya n'Ubuswedi, ariko nta mazina yabo bashize ahabona. Batanu muri abo bakomeretse barababaye cyane, bakaba baciye batwarwa na kajugujugu muri indi zinga ryaho mu Bugiriki nyene ryitwa Krete. Bubaye ubugira kabiri muri uyu mwaka habaye nyamugigima muri ako karere irenga igipimo cha magnitude zirenga zitandatu. Ubugiriki na Turukiya biri mu gace ko ku isi kabangamirwa cyane n'izo nyamugigima. Sentare nkuru muri Pakistan kuri wa gatanu yarangije kumviriza urubanza rw'umushikiranganji wa mbere muri ico gihugu, nawe ni Nawaz Sharif, aho yagirizwa kurya ibiturire ibishobora gutuma akurwa mu mabanga ya politike. Umurwi w'abacamanza batatu bariko baburanisha urwo rubanza ntibavuze igihe ivyaruvuyemwo bizotangazwa, ariko umwe muri bo avuga ko mu ngingo zishobora gufatwa bagiye kwihweza nimba Sharif ashobora gukurwa mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Sharif yari yamirije ivyo yagirizwa, ivyo n'abashingwamanza bamuburanira bashigikira. Abahinga mu by'amategeko hamwe n'abakurikirana ivya politike muri ico gihugu bavuga ko ingingo ya nyuma izova muri urwo rubanza ishobora guhindura ivya politike muri ico gihugu ca Pakistan. Mu gihe Sharif yokurwa muri uwo mwanya, umugambwe wiwe usanzwe uri ku butegetsi utegerezwa kuzocurondera umusubirira umukuye mu basanzwe bari mu nama nshingamateka.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko polisi y'u Rwanda igiye gukora iperereza ryihuse ku bayobozi b'inzego z'ibanze babangamira abakandida mu kwiyamamaza kwabo. Iyi ministeri ivuga ko abayobozi bazafatirwa muri ibyo bikorwa bazabihanirwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryasohowe na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu risaba abayobozi b'inzego z'ibanze kwakira abakandida bose kimwe kandi mu buryo bungana batitaye ku mitwe ya politiki abo bakandida bakomokamo. Iyi ministeri isaba abayobozi b'inzego z'ibanze kudahutaza abaturage mu gihe baje gushyigikira umukandida bahisemo. Iyi ministeri yanabujije abantu bose batwara abaturage mu gihe bagiye mu bikorwa byo kwamamaza umukandida mu modoka zitagenewe gutwara abagenzi. Mu minsi ishize bumvikanye imodoka yakoze impanuka ipakiye abaturage mu modoka zisanzwe zitwara imizigo baje kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi. Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba ba nyiri amamodoka gucika kuri iyo ngeso. Ladislas Ngendahimana ni umuvugizi w'iyi ministeri.
Twongeye kwibutsa abayobozi bo mu nzego z'ibanze yuko ibikorwa byo kwiyamamaza umukandida uwo ari we wese bitagomba kubangamira ubuzima bw'abenegihugu n'inyungu z'abenegihugu. Akazi kagomba gukomeza uko bisanzwe n'ibikorwa byo kwiyamamaza bigakorwa nk'uko biteganyijwe. Aho ngaho hafashwe umwanzuro y'uko polisi y'u Rwanda yakora iperereza ryihuse igasuzuma ukuri kwabyo abayobozi byazagaragara ko babangamiye abakandida mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza cyangwa se barahohoteye ababashyigikiye bagakurikiranwa kandi bakabihanirwa by'intangarugero.
Mu gitondo cyo kuri wa gatanu kuri radiyo imwe yigenga ikorera mu mujyi wa Kigali, abaturage bagaragaje ko ibivugwa na komisiyo y'igihugu y'amatora kwiba ku bakandida bigenga hari nari bo babyiteye ko bidafite ukuri. Ibi bije nyuma yaho umukandida w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije avuze ko inzego z'ibanze hari aho zimunaniza. Komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yagaragaje ko abakandida ubwabo aribo banyirabayazana mu ngorane bahura nazo aho baba bagiye kwiyamamariza. Abaturage batanze ibitekerezo kuri radio bagaragaza ko ibi bintu atari ukuri.
None ifata amamoto kuzunguruka imbere y'umuntu w'umukandida yohereza abana b'abanyeshuri ukavuga ngo umuntu yahageze igihe cy'abanyeshuri bagiye gutaha, ni wa muturage ababibona.
Nagira ngo ngaruke kuri ibyo Mutimu Rwa yaravuze bijyanye n'uko ngo harimo abamwe mu bakandida batinda kugera ku gihugu ahantu bateguriwe ku matwitiro bigatuma abantu bagenda. Aho numva mu by'ukuri nawe yaba agiye kumera nk'aho atavugishije ukuri, kubera ko ibyo tubibona ahantu nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo atambutse agiye n'urugero kurize antaraza majepo atambukanye urugo rw'abantu bakimutegereje akagera za rusiza kongera akagaruka bakimutegereje nabwo cyabari ikibazo cy'ukuvanga abantu bamutegereje kandi z'amasaha yo kuva rusiza no kugaruka ubwo ikibazo cyose buriya munasubira inyuma mukareba kiri kuri bayobozi b'inzego z'ibanze bivuga ko kwiyamamariza ahantu ku isoko bitemewe ejo none twabonye umukuru w'igihugu azanyabugo arahagarara akwana n'abantu ikiganiro kandi haranyabugo n'abafatwa nk'ahantu ku isoko nabwo yavuze ko hari isi ya Afurika kugera Nyakarambi mu karere ka Kirehe bagiye imifate bakamubuza ngo ni mu isoko ntabwo hemewe ngo hari isoko ribuze kuza kuba niba ari ahantu hemewe hemewe ku bakandida bose ntabwo ari ukuvuga ngo habaho kurobanura ngo byageze gutya ngo
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isobanura ko abayobozi b'inzego z'ibanze bafite inshingano zo kubwira abaturage aho umukandida azaba ari igihe n'isaha ko abayobozi badashinzwe kujya gukura abaturage mu ngo zabo ngo bajye gushyigikira umukandida uwo ari we wese abaturage bumvikanisha ko iyo umukandida wa FPR inkotanyi azagenderera umurenge runaka abayobozi b'inzego z'ibanze bafata iya mbere mu kubashishikariza kwitabira icyo gikorwa Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ibi bitari mu nshingano z'abayobozi
inzego z'ibanze ntabwo zifite inshingano zo gushaka abantu bajya aho umukandida agomba kwiyamamariza izo ntabwo ari inshingano z'inzego z'ibanze uko tubizi kugeza ubu ngubu abakandida bose bafite amatsinda ashinzwe kubamamaza n'amatsinda bishyiriyeho aho biri rero naho byashobora kuba n'ahantu wasanga umuntu ari umuyobozi mu nzego z'ibanze ariko akaba ari no mu itsinda ryamamaza umukandida runaka
uyu muyobozi avuga ko nta na hamwe itsinda ryo kwamamaza abakandida riba rikuriwe n'umuyobozi wo mu nzego z'ibanze Ngendayimana asobanura ko umuyobozi wo mu nzego z'ibanze akwiye kujya mu bikorwa byo kwiyamamaza abanje gusaba uruhushya abamukuriye kugira ngo abandi baturage batagiye muri ibyo bikorwa byo kwiyamamaza batabura ubakira mu gihe Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isaba inzego z'ibanze gufata kimwe abakandida bose Polisi y'u Rwanda yo iratangaza ko imaze guta muri yombi umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'umurenge wa Busanze bafunzwe by'agateganyo bakurikiranyweho kubangamira uburenganzira bw'abiyamamaza umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda Theos Badege akibutsa ko uburenganzira bw'abiyamamaza bungana kandi bugomba kubahirizwa ubirenzeho agahanwa n'amategeko Asunta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali
arakoze cyane umunyamakuru wacu Asunta Kaboyi tukivuga kuri iyi nkuru ibibazo byo kwiyamamaza kuba kandida mu matora ya perezida mu Rwanda mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana na Bwana Faustin Twagiramungu wigeze kuba ministre w'intebe nyuma ya genocide Bwana Twagiramungu ubutuye mu Bubiligi kandi yari umukandida mu matora ya perezida mu mwaka w'2023 ese aravuga iki ku bibazo bamwe mu bakandida bahura nabyo tubumve muri iki kiganiro
iyo kuba perezida byo ni icyaha gikomeye ntabwo numva ukuntu Perezida Kagame aba ari we Perezida wa FPR akaba Perezida w'igihugu akaba n'umukuru w'ingabo mu Rwanda akaba arwanira ibyo bya demokarasi kandi akabirwanira amaze kubeshya rubanda ko ngo we nta yindi manda azashaka akabivuga inshuro eshanu ibintu rero bikomeye ni ibi n'abo ngabo bajya kwiyamamaza bakababuza kugira ngo babe bareka abaturage babasange nabo bumve programu zabo izo nzira natwe twazinyuzemo mu mwaka w'2023 baratuzitiye programu bakazica aho batubwiye tujya gukorera mitingi tugasanga bamaze kubahindura hashize nk'iminota 15 ariko kubera ubushake bwa rubanda ntabwo byatubujije twebwe kwiyamamaza ngaba rero njyewe mbabwira ko nta demokarasi ishakwa n'abantu bafashe intwaro abantu bafashe intwaro bashaka gutigikisha igitugu byarabaye kuva muri 73 aho Habyarimana amaze gufatira ubutegetsi kugeza mu mwaka w'1991 cyane ariko nabyo bitewe na conference yabereye Labor mu Faransa Labor niko bahita ibabwira ko bagomba gushyiraho demokarasi kugira ngo bazabone uko bakomeza ifashanyo Kagame rero ibyo ngibyo n'ababeshya ngo yafashe intwaro ashaka kuzana demokarasi ntayo yiza kubaho ntababuza abantu kwiyamamaza akiyamamaza n'abantu abona badashobora kuba banamutsinda nk'ibi baba mu ishyaka rya Green Party babita basima ngo ari Democratic Green Party ibyo bya Green Party by'urubyumva ko muri Afurika sinzi ko bishobora gukora sinzi niba abaturage bumva ibyo aribyo irindi shyaka n'iryo umugabo ngo witwa Philippe waje avuye mu Bufaransa sinzi niba afite n'ishyaka cyangwa niba yamaze ku giti cye
ari yamaze nk'umukandida wigenga we
ari yamaze nk'umukandida wigenga abo rero ko ari babiri mu by'ukuri numva Kagame ntacyo arakwiye kubarwanyaho niba yizeye ko abantu bumva itishyizere
dufasha abakandida babiri aribo Frank Habineza na Philippe Mpayimana mugihe nk'icyo kwiyamamaza hari inama mwe mwabagira
inama nabagira se yabiyihe ko ibibaho nanye byambayeho ntabwo nigeze nkwepa bambujije kenshi kujya ku gisenyi njyayo bamwe bambwira ngo baranyica ariko n'abantu batumye ngo bantere ubwoba samunani z'ijoro bakaba telefoni bambwira ko ndi umuntu mwiza ariko ko badashaka kumfa ibyo byose narabisimbutse njya muri za meeting nari nateganije rimwe na rimwe ngasanga abantu bababujije kuhagera ahubwo bagakoraho n'ibindi bintu biteye isoni najya muri restaurant bakababwira abantu ngo nibamva icyo kunywa nibamva n'icyo n'ifunguro abantu bakambwira ko batanserive ngo kubera ko ndi umunyamatiku ngo ndi umunyamacakubiri izo ni za menace zisanzwe ku bantu bafite ubwoba kandi izo za menace ntabwo mu by'ukuri yatubwira ko ntabwo bafite ubwo barabufite kuko habayeho demokarasi isesuye sinzi ko yabona na ya yandi atatu yigeze angenera mu mwaka w'2023
aho se muvuga aho muvuga ibyo kurya n'ibyo kunywa ni mu Rwanda muvuga cyangwa
none se yewe niyamamarije mu mahanga niyamamarije mu Rwanda nagiye muri hoteli Muhabura abantu bahaserivaga harimo n'umukobwa wambaye akagofero ka FPR azambwira ko ngomba guhaguruka atugomba guhaguruka kubera ko twebwe tutaza guseriva abanyamacakubiri nayo mfite n'abasirikare babiri bavuga ko bandinzi baba banari nahawe na leta babazungu b'abanyamahanga bari bankurikiye bafata amapica bashaka kumva ko niyo mitingi zo kubagura se kutanabaye bo bakarya bakanywa ndiba mu gihugu cyanjye igihugu cyacu niyamamariza kuba umuperezida abantu bakanga kunseriva mu gihugu uwavuga byinshi umugani w'ababandi ntiyabimara inyuma ibyo ngibyo byarabaye abo ngabo rero nabo ni batoni
nubwo ukomeza umutsi
bakomeza umutsi cyangwa se bavuge bati tubivemo Kagame yitwa njyewe nanze kuvamo ibyo navuyemo n'ibyo uko amatora yagenze narayabwiwe kuko nayabwiwe n'abantu bo muri izo za serivisi zabo banyereka n'impapuro bakoreyeho za analyse nubwo sinzavuga amazina yabo gutsinda ko naratsinze ariko cyatumye ntaba mu Rwanda nacyo ndakizi kuko iyo nza kuhaguma wenda n'ubu iyi interview simba nyitanga
Radijwi rya Amerika makuru arabandanya muri kumwe na Ryan Itangishaka hano muri studio 5 kuva kuri uyu wa gatatu inyuma yaho ugwaruka rw'abarundi batandatu bari baje i Washington DC muri Amerika mu ihiganwa ryo kugwego go hejuru rwa Olympic yutwuma dushobora gukora ibintu abantu bashobora gukora amarobo gwarabuze irengero ryago igipolisi cya Amerika kikamenyesha ko gifise amakuru yuko babiri muri bo babonywe bajabuka umupaka bajya muri Canada abandi bane ntibaramenyekana neza irengero ryabo mu gihe iyi nkuru iriko iravugwa cyane mu binyamakuru n'amateleviziyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haciye iminsi ibiri twituye bagenzi bacu i Bujumbura mu Burundi batubwire amakuru baba bararonka kuri rishyirahamwe ryafashije runo gwaruka kuza muri ayo mahiganwa turi kumwe ku telefone na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka Evariste iyi nkuru iraje ishinga batari bake hano muri Amerika i Bujumbura abumviriza radijwi rya Amerika bayivuga ku iki
ego Oriane abanyagihugu mu gisekano cya Bujumbura barumvise koko ko ariho abana batandatu bari bagiye muri iryo higanwa ryatunganijwe i Washington DC ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushuka ubu batazi irengero ryabo barabyumvise nabo nyine mu gahundwe bibaza ingene ahantu nk'abo harimo batatu bafite imyaka 17 umwe afite imyaka 16 babiri bafite imyaka 18 gushika ubu batazi irengero ryabo batagarutse mu gisagara cya Bujumbura
mwo bamwe ashobora kugerageza kuvugana n'ababyeyi babo bana canke abandi mu miryango yabo canke abandi babazi ngo babwire muri make amakuru yabo bo babazi
baba ababyeyi babo canke haba ku mashuri aho bahora biga nta kintu na kimwe tuzabamenyesha amakuru turashobora kurunga kuko nta n'umuntu n'umwe dufite twobaza ntituranabona n'uwagiye atwaye abo bana kuko telefone yiwe baduhaye n'ubu turamuhamagara turahamagara ntiyitaba ahantu uvuga yuko rero kiretse abo mutubajije hari mu mashyirahamwe akurikiranira hafi agatsika k'abana twashoboye kuvugana
bababwira bate bo bayivuga ku iki
abo mu gatera k'abana twashobora kuvugana harimo urongoye ishyirahamwe FNADEBE Jacques Nshimirimana yabwijwe irya Amerika yuko iyo nkuru bayimenye mu ishyirahamwe kuvejo ku munsi wa kane kandi ko bariko barayikorerako
murakoze cyane Evariste Nziko Banyanka bandanye ukurikiranira hafi iyi nkuru y'urwaruka rw'abarundi hano mu mahanga murakoze cyane
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa kane ushize Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yasuye akarere ka Ngara mu gihugu cya Tanzania abonana na mugenzi we John Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania. Ibiganiro byabo byibanza hanini ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi zahungiye muri icyo gihugu. Abayobozi bahamagariye impunzi gutaha. Icyakora bamwe mu batavuga rumwe na leta bavuga ko urwo rugendo nta gaciro kanini gakomeye karuvuyemo. Umwe muri bo ni Leonard Nyangoma wigeze kuyobora ihuriro SNALED, akaba kandi n'umukuru w'ishyaka CNDD. Yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ego twarumvise yuko Nkurunziza etero yagenda igihugu cya Tanzania ku rubibe agahura na Perezida Magufuli. Icyo twabivuga ko bwa mbere nibyo yarasohotse, ariko ntawe uvuga yuko ubwoba bwaheze cyane bwibafise. Yagiye kurabona ni hariya ku rubibe impande y'ikobero mu ntara ya Ngara. Icyo twabivuga urabona aratera Kagere cyane igihe bamutumiye ibiganiro, atera Kagere umutumire. Turibaza yuko Perezida Magufuli niwe yamutumiye, kuko yagiye ku butumire bwiwe. Biragoye kudambararisha Tanzania, ni igihugu kibanyi. Hanyuma Magufuli bari bamutumye ukunda byibaza kugira amugondoze yemere kuja mu biganiro byo kugarukana amahoro ataguhiga imanga.
Murize rero ko mu biganiro bizakurikira Perezida Nkurunziza azoba ari muri ibyo biganiro.
Gonda byizeye yuko azobyitaba, kandi natari wenyine yoza bwite, ariko turizeye ko azoza wenyine azokwitsira ko mu ntango. Arashobora gutuma abantu biwe mugabo bakaza kuganira bataje kuvyonona nk'uko bakunda kubikora iyo baje bitoza utunyoni ngo njyewe sinemera kuganira na naka ngo naka n'umuteroriste ibintu nk'ivyo. Noneho umuntu muri ibiganiro byo kugarukana amahoro naganira n'umugenzi aganira na barya nyene bamaze iminsi batumvikana bakirana.
Mu iyo nama bagize abategetsi kwari babiri barateye akamo abarundi b'impunzi mu gihugu cya Tanzania kasaba gutahuka, eka na Perezida Magufuli nawe nyine akaba yavuze ko atakintu na kimwe cyotuma impunzi z'abarundi zibandanya kuguma muri Tanzania. Ako kamo mwakakiri gute?
Ndibaza yuko Perezida Magufuli yagombye gusomera Nkurunziza abona yamushitsi wiwe niwe yari yamutumiye. Uko nayibona kandi si ubwa mbere ndabikubwira Federico, ndabibwira n'abandi bose banyumviriza, nta kamaro ko gutera kambo ngo impunzi nimutahiye yakuzuye ntikamurikwa. Igihe mu Burundi hari amahoro ntawe uzuhamagara, ahubwo bazuza ari benshi, ari isuri baza ari benshi, ku buryo bizogorana no kubakira. Ntibikenewe jewe ndabyibona ko gihe namushikiragandi wo gutahukana impunzi muri 1993 ntitwigeze tugenda kubahanura kubahamagara ngo nimutahuke, ahubwo twagiye tugiye kubabarira duti muza muri benshi ku buryo tutaraheza no kwitegura ngo tubakire neza. Twabasaba kurinda gatonya kugira ngo tubitegure, ariko rero ibyo ari byo byose ntawubuza umuntu gutaha iwabo. Benshi mwarabonye ko babiciye ko bagatahuka. Rero ntibikenewe, ndasubiye kubivuga, ntibikenewe kugenda kubarira Abarundi. Nimba bagihunga kandi n'ubu baracyahunga, bararega 250,000, ni uko ayo mahoro birirwa bararirimba ngo ariho mu Burundi. Ntayariho na gatonya, biragaragara yaba ariho baba baratashe.
Abarundi baramaze gutangaza kenshi ko barushe kanini njyane za politike zihari muri iki gihe. Mwebwe ku ruhande rwanyu mwiteguriye kuja mu biganiro mufise intumbero yo kugira amahoro, eka n'uruhande rwa leta rukaba ruse nk'iyo ntumbero nayo nyene, murabona ko murafite akizero kuri izo biganiro buca bisubira gutangura?
Ntawo reka kwizera jewe igihe cyose namanizera, kiretse no muri ibi bihe mbandanya nizera yuko mu gihugu cacu twaratsinze ingamba nyinshi. Nibaza n'urugamba turimwo rwo guhabuza amahoro, nta nkeka Abarundi bari hamwe bafise n'ishaka ryinshi. Ndabize yuko urwo rugamba tuzorutsinda amahoro akagaruka mu gihugu, ariko mugabo nkasaba yuko abazoza kuganira bose boza bafise ubushake bw'ugarukana amahoro atagutirana imirabwe, atagutukana. Ibyo ntibikenewe kuko bose bavuga yuko bakunda igihugu cyabo banyotewe demokarasi ayo nkingi y'amahoro mu gihugu cyacu.
Nyangoma Leonara umukuru mugambwe CNDD murakoze cyane gose kukanya maduha.
Urakoze mugenzi Frederic.
Ubu naho tugeze muri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino mu mpera z'icyumweru mu Burundi. Hateganijwe imikino ibiri mpuzamahanga mu mupira w'amaguru. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka, iyo mikino ni iyihe?
Nkuko mubivuze Edirwema, mu mpera zino ndwe hatekanije ikino mpuzamahanga ejo kuwa gatandatu, hari urukino ruzohuza umugwi serukira gihugu w'abigeme bo mu Burundi bazotana mu mitwe ku kibuga kitiri umugabo ruzuko rwa gasore n'umugwi serukira gihugu w'abigeme wo mu gihugu cha Djibouti. Ni mu ntumbero yo kurondera rero imigwi izokina igikombe cy'isi mu mwaka uza wa 2018 ku ruhande rw'abigeme. Ku munsi w'Imana naho hatekanijwe urukino kandi rukomeye cyane uza imigisiro kirabihugu u Burundi n'ubugihugu cha Sudani ya ruguru. Urukino rwatsize mu heze ni urukino ruhuza rero abakinnyi basabwe bakinira muhira rejwe loko mu serukira bihugu, no kugira ngo naho nyene haboneke imigwi izoje gukina inkino za nyuma zizobera mu mwaka uza wa 2017 mu gihugu cha Kenya. Ni muri za nkino rero zitiriwe zihuza imigwi serukira bihugu y'abakinira muhira rejwe loko bitashana.
Amahirwe yayo makipe anganate?
Amahirwe ya makipe dufatiye nko ku Burundi buheruka gutsinda umugwi wa Sudani w'amajepfo muri za nkino zo gukura namo kugira haboneke abazuja gukina mu gikombe cya Afrika kane ya 2019. Abakunzi b'umupira w'amaguru y'u Bujumbura bibaza bati nimba Sudani ya ruguru ifise umupira nk'uwa Sudani y'Epfo, Burundi bushobora gutsinda. Hari rero agahaza abantu batazi neza ikizo hava kivamwo n'urukino ruhuza umugwi serukira gihugu w'abigeme intama mu rugombo zotana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu w'abigeme bo muri Djibouti.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka. Mu Rwanda ho muri weekend hateganyijwe umukino w'umupira w'amaguru wo kwishyura hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Tanzania, naho ni mu gushakisha itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cya CHAN 2018. Hateganyijwe kandi umukino w'intoki wa volleyball uzahuza amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika izatangira. Mbere yuko dutandukana, reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana yongere atwibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce.
Urakoze Edi, twabashikirije amakuru y'ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike Global Witness rishikiriza ko igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo cyatakaje amafaranga angana imiliyoni 750,000 z'amadolari y'Abanyamerika mu myaka ibiri hagati ya 2015 na 2015 bivanye n'ibiturire biri mu gisata cyo gucukura ubutare. Twavuze kandi ko Sean Spicer hajeje kumenyesha amakuru mu biro bya perezida atakiri muri ayo mabanga muri mukanya niho yashikiriza yuko avuye muri ayo mabanga. Inkuru dukesha ikinyamakuru The New York Times cyandikira aha muri Leta Zunze za Amerika ivuga ko Spicer yatanze imihoho mu gitondo cyo kuri wa gatanu, imvongo nuko atanezerejwe nuko Perezida Trump yagenye mu gwizatunga wo mu gisagara cya New York. Anthony Scaramucci mu kibanza cy'umuyobozi w'ibyo kumenyesha makuru mu biro bya Perezida Trump. Nayo mu Bugiriki abantu bashika babiri nibo bishwe, abandi barenga ijana barakomereka ni nyuma yaho habereye kunyiganyiga ku isi mu izinga rya kose kuri uyu munsi wa gatanu. Abategetsi b'Ububirigi bavuga ko abo bapfuye ari abakerarugendo baturuka mu bihugu bya Turukiya n'Ubuswede, ariko nta mazina yabo yashizwe ahabona. Naho muri Pakistani sentare nkuru yo muri ico gihugu
kuri wa gatanu yatangaje ko yarangije kumviriza urubanza rw'umushikiranganje wa mbere wo muri ico gihugu Nawaz Sharif aho yagirizwa kurya ibiturire ibishobora gutuma akurwa muri ayo mabanga.
Nshuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasiri wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe na
Aloise Bigirimana
nanjye Edirwema. Ndabashimiye kandi mbifuriza weekend nziza.